Kuvaho ubushikiranganje bw'indero bushinze ingingo mu ntango z'uyu mwaka w'ishure ko ta munyeshure azosubira kwiga afite umushatsi, abanyeshure babigeme bafite ukwizera kunyuranye n'iyo ngingo ntibabandanije kwiga. Uyu numwe muri bo ari mu isengero La Voix de Dieu iri mu gisagara cha Bujumbura, avuga ko yarasigaje umwaka umwe ngo arangize igice cy'amashure yisumbuye mu gisata cy'ubuvuzi, atwiganira uko byamugendeye kugira ngo ahagarike. Tumusanze avuga ko yarose akazi ko kudandaza mu mangazine y'ibifungurwa iri mu gisagara cha Bujumbura.
Naragiye ku ishure pasteur wa Jean-Kikete abasaba utube turiga kuko yari yandikiye ministre amusaba yuko bo tureka tukiga tugatsindagira imishatsi yacu natirere
nk'uko byahora
ariko ntibyakunze nyine batwemera avuga ati genda murindire muhira ati nibabishura uzoza ku ishuri mugana guma ngenda ngerageza ariko ntibashoye kunyemerera kuniga
kugeza mutindura ta
gutindaho nguma muhira ndaguma mfata amanoti muhira sarindira ko batwishura rusubire ku ishuri biranka gusikaho rero ni ndefida kuza kurondera ubuzima ha musanze.
Nubwo aba banyeshure batariko bariga nk'abandi bavuga ko atamubabaro bafise kuko bubahirije ukwizera kwabo. Aba n'abandi bayaze n'ijwi rya Amerika.
Jana byakiriye neza gose kuko nari nzi yuko ntashobora kwiga mu gihe naba nkifise umushatsi, kandi nk'uko nanjye ndabizi yuko ntategerezwa kuwukuraho nk'uko jewe ukwizera kwanje gutangiye kuja kuwukurako. Rero narabyakiriye neza kuko ntawashobora guhanyanga ijambo ngo kugira nje kwiga. Naciye ntekereza kugira ngo Imana yonyene niyabona ko bikwiriye canke yonyene yishuye mu gihe tutazi hama tuzosubira ku ishure. Nari nzi nyine yuko atagonzeho kwiga kora je ntabwo nashobora kwimyesha.
Je mbona ufise umushatsi muremure ni kuvuga ubwo uri imosha kuvuvuka?
Oya sindi imosha, kuva mvuga sindi imosha niyo mpamvu atabwo nashobora kwimosha.
None abandi bana bona baja ku ishure barabandanije wo kazosigara inyuma yabo ubyumva gute?
Ndayifata uko nyene kuko nyene byashitse yaba nyene ari se n'uburyo bwo kwenda kandi mashuri batimyesha ari kubanage
abavyeyi ntibari bashoboye kurihira.
Hari abandi bigeme batahevye kwiga n'ubwo ingingo yuko abanyeshure bategerezwa gusa ku mitwe itaborohereza mu kwemera kwabo. Amida Munezero wo mu idini ry'abayisilamu asanzwe yamana umwitwikiro mu mutwe atubwira uko abigenza kugira abandanye yiga.
Nshutse ku ishuri ndambura ama nkinjira mu ishuri nkasubira kwambara vare ari uko nsohotse tutashe sinoheba ishure kandi ari izindi ko ndondera ubumenyi.
Naho Imana Rahma n'uwundi munyeshure wo mu muryango w'abayisilamu yiga ku ishuri rya Leta atubwira ko ingingo ibasaba kwimosha kandi ntibitwikire batayakira neza.
Nkatobamize mu manitwa byakiriye neza kubera batubujije kwambara ibitambaro tuba twarabimenyereye sana, ariko kubera itegeko risohotse ntitwava twanga kuryemera turarikurikiza uko nyine natwe tutaba twabishimye gusa turemera gukurikiza iryo tegeko.
Ababyeyi b'abana bahevye kwiga basaba Leta ko igihe ifata ingingo ikwiye kubanza kuvugana n'indongozi z'amasengero kugira abana ntibake uburenganzira bwabo.
Jewe nk'umukristo nsaba Leta yuko igihe iba ifashe ingingo nk'izo ikazishyira mu kivunga ikazishyira muri rusange. Abantu benshi barakunze kuvuga ngo tangu ifashe itegeko ngo irarifashe, ariko niyo yobaza n'abakozi b'Imana barongora imishaha bumve yuko icyo kintu bafashe padoregre sans exception nta tegeko ritagira ako gisigariza abo bana bacu uko kwizera barabe no mu bindi bihugu. Leta se iri mu Burundi yonyine ni igihugu kiri muri nations unies barabe ibindi bihugu byose barabe muri EAC ni basanga bo muri Tanzania bahari bagasanga bariko bariga nunga ha mu Burundi babone yuko tutari byaduka tiduhambe dusanga natwe turiko tumera nk'abibagiwe mu gihugu kandi natwe dufite uburenganzira bwo turavuka gihugu.
Abanonosoye amategeko bavuga ko atategeko ritomora neza ibijyanye no kwizera kw'amasengero. Umushingwa manza Rutesha Albert numwe mu banonosoye iby'amategeko.
Iteko twovuga je barigenga amasengero n'iteko riri mu ibwirizwa shingiro, aho ibwirizwa shingiro ryemerera umuntu wese kubyimbiro byiwe cyane cyane bijyanye no kwizera kwiwe. Ahanini nta teko rindi dondora neza ibijyanye nibyo amasengero no kwizera kw'abantu. Hari iteko novuga rivuga muri rusange mu gifaransa bavuga le droit fondamental. Irindi tegeko naryo rya ministre ryatowe muri 2014 bijyanye no kwemererwa kw'amasengero. Nta kinini yati ngo ridondore uburenganzira mu byerekeye ukwizera kw'abantu.
Uyu mushingwamanza Rutesha Albert abona ko iyi ngingo y'umushikiranganji w'indero itubahirije ibwirizwa shingiro.
Kubera mu bwirizwa shingiro ryemerera umuntu ukwizera yuko atezwa kugira ubwigenge n'uburenganzira mu kwitsera yateko ry'umushikiranganje mu bisanzwe byatezwa kutaba riki inyuma y'ibwirizwa shingiro kubwirizwa shingiro iryo teko rikuru ku yandi mabwirizwa yose irindi teko riza kuza ritisonga ibwirizwa shingiro mu gifaransa bavuga ko riba riri mwiri no kuvuga yo kwatacyo riba rivuze urashobora no kwitura sentare yubahiza ibwirizwa shingiro igaheza igakirifuta
muri kino gihe abanyeshure batabandanije kwiga kubw'ingingo yo kwimosha yo mu bushikiranganje bw'indero benshi bicaye muhira bavuga ko bakora udukorwa two mu nzu hamwe n'ibikorwa byo ku masengero hari n'abandi bavuga ko batomboye mu kuronka udukorwa tw'ubucuruzi bakora icyo bikoze bizeye ko umwaka utangura bazoba bemerewe kwigana imishatsi yabo umwungere w'isengero La Voix de Dieu rimwe mu masengero yigisha kutimosha murishi Isaac avuga ko bagera hafi ku gihumbi bahagaritse kwiga bakaba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu uyu mwungere abandanya avuga ko ikibazo c'ababigeme batiga kiri mu minwe y'umuhuza w'abarundi ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka abo mu biro by'umuhuza kugira abagira icyo babivuze ko I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.